Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika igiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi Radio Ijwi ya Amerika. Uyu munsi ni kuwa kabiri tariki 9 y'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Unikije.
Ikawa ntabwo ni kilo kimwe gisoka mbere kwa kuko ndabwije ukuri muri kumwe iyaka ubwigenge ikawa ushitse yatewe babe cyangwa izokorota bashazandika ko Rwanda.
Uyo ni Serge Ndayiragije umushyanji muri Perezidansi y'Uburundi ajejwe intwaro ibereye hamwe n'imigambi ya leta. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye ifungwa ry'umukuru wa komine Gusiga hamwe n'ikibazo cy'abagendesha amapikipiki mu ntara ya Cibitoke hamwe n'indwi yahariwe ibikorwa by'abasirikare mu Rwanda. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Kariko tubanze dutega amatwi umugezi wacu Aloise Bigirimana atubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Mwaramutse Frederico. Ayavugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu kibanyi, aho Umufaransa yari amaze iminsi itatu yaranyurujwe n'abarwanyi baba Mayimayi mu ntara mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo, yarekuwe kuri uyu wa mbere nk'uko amakuru ava mu butegetsi bw'iyo ntara bivuga. Umufaransa yafashwe ku munsi wa gatanu mu gace ka Mwenga arekurwa kuri uyu wa mbere atakirinze gutangwa. Ibyo byavuzwe na Dominique Bofondo arongoye teritwari ya Walungu mu bumanuko bw'intara ya Kivu ya Majefu. Uwo munyamufaransa izina ryiwe ritashikirijwe yakorera ishyirahamwe ry'Abanyamerika rikora mu byo gukingira ibidukikije nk'uko amakuru ava muri ambasade y'Ubufaransa i Kinshasa abivuga. Tukivuga ku nkuru kuri ico gihugu muri Kongo, kandi havugwa ko abantu 100,000 aribo bataye ingo zabo mu ndwi iheze mu ntara ya Kasai hagati muri ico gihugu. Ibyo byashikirijwe n'igisata cya ONU kijeje gutunganya imfashanyo OCHA mu kiganiro n'abamenyeshamakuru i Geneve ku mugwa mukuru w'Ubusuwisi. Kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka w'2016 no kuva hatanguye ubwicanyi muri iyo ntara, abantu barenga umuliyoni baramaze guta ingo zabo, abarenga 400,000 barafuye inyuma y'imigumuko y'abayoboke ba Kamina Nsapu yishwe mu kwezi kwa munani mwaka 2016 mu gitero cyakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo. Sentare mpana vyaha mpuzamakungu itekanya gutanguza amatohoza ku vyaha bikorerwa abimukira muri Libya, ahavugwa ko ibihakorerwa ari agahomera bunywa. Ibyo byashikirijwe na Fatou Bensouda, umukuru w'iyo sentare, imbere y'akanama ka ONU kajeje umutekano harejo ku munsi wa mbere. Avuga ko abimukira baharurwa mu bihumbi na cyane cyane abagore n'abana bafungirwa mu bigo bitandukanye muri Libya bagakorerwa amabi atandukanye nk'ubwicanyi, gufatwa ku nguvu no kuborezwa igufa. Amenyesha ko bariko baratorokanya ibirego kuri ibyo bya abimukira bikika mu kajagari kari muri Libya kuvaho wahoze arongoye ico gihugu Muammar Gaddafi yiciwe mu mwaka w'2011. Benshi muri bo banduruka bavuye mu burengero bw'ico gihugu berekeza mu Butaliyano ku birometero 300. Bensouda, umukuru wa CPI, asaba kandi abategetsi ba Libya gufata uwahoze ajejwe umutekano wa Gaddafi ariwe Al-Tuhani Khaled ku byaha byo mu ntambara yagirizwa n'iyo sentare kuva mu mwaka w'2013. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yakeje kuri wa mbere Emmanuel Macron ku ntsinzi yatahukanye mu matora y'umukuru w'igihugu mu Bufaransa, kandi ashikiriza ko yifuza kubonana nawe vuba bwangu. Stéphane Dujarric avugira ONU yatangaje ko Antonio Guterres agiye kurungikira urwete rutumira Macron mu mubonano yifuza ko woba muri kazoza ka hafi. Uyo mubonano kazoba ari akaryo ko kuvugana ku bibazo bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, kurwanya iterabwoba mpuzamakungu hamwe n'ibikorwa byo gutsimbataza amahoro ku isi. Intsinzi ya Macron yakiriwe neza ku cicaro cya ONU bivanye n'uko Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yavuze ko agiye kuba kugabanya intererano Amerika iha ONU no kuvavanura n'amasezerano y'i Paris ku ihindagurika ry'ibihe. uyagiye kurongora ubufaransa mu myiyamamazo yiwe yaremeye ko agiye kurwanira ayo masezerano kandi yemeye ku munsi wa gatanu ko agiye kuremera Donald Trump kugira ntavavanure nayo masezerano. Abanyakorea y'Epfo kuri wa kabiri bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu mushasha, amatora abaye nyuma y'umwaka uheze. Icyo gihugu kiri mu ruhagarara rwa politike rwaranzwe n'imyiyerekano yakozwe mu mahoro no gukura ku butegetsi byakurikiwe no guhagarika Park Geun-hye yahoze arongoye icyo gihugu yagirizwa kurya ibiturire. Ibiro by'amatora byuguruwe isaha 12 z'agatondo mu masaha yo muri icyo gihugu, utahukana intsinzi akaza kumenyekana imbere y'uko iri joro rirangira. Abakandida batatu aribo Moon Jae-in wo mu mugambwe w'abademokrate baba liberale, Hong John Pio wo mu mugambwe uharanira umwidegembyo hamwe na Ahne Cheole So wo mu mugambwe w'abanyagihugu, nibo bari kubahiganwa ico kibanza cy'umukuru w'igihugu. Tugarutse muri Afrika kandi twigoro two gutanguza ibiganiro by'Abanyesudani y'umanuko twongiye guhagarara inyuma y'aho igice cy'abagize umurwi wagenywe na Perezida Salva Kiir gufasha muri ibyo biganiro utabashije kwitaba mu birori byo kurahira kuri ico gikorwa. Ibyo byashikijwe n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Ateni Wek Ateni kuri wa kabiri, aho yamenyeshije kandi ko iryo rahira ry'abagize uwo murwi ryungurujwe ku kindi gihe kizomenyeshwa hanyuma.
Urakoze Aloise ku makuru uheje kudushikiriza. Homa ndagabwa mustanhiri wa komine Busiga ari mu yohero rikuru ryangozi kuba kuri uyu w'Imana igenekezo y'indwi z'ukwezi kwa gatanu yahagaritswe mu shikiza manza wa parike igamiye sentare isubiramo imanza ya Ngozi. Yagirizwa kuba yatanze uruhusha rwo kugurira ikawa itonoye mu mihana kandi atabire kuri we. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Imbere y'umutaga kuri uwo w'Imana niho Romano Ndagabwa arongoye ikomini ya Busiga yafatwa n'umushikiriza manza mukuru wa parake yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi. Amakuru twahawe na parake yegamiye sentare isubiramo ya Ngozi amenyesha ko Romano Ndagabwa akurikiranwa ku cyaha cyo gushaka guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, icyo bita atteinte au fonctionnement de l'économie nationale mu rurimi rw'Igifaransa. Icyatumye akurikiranwa n'ubutungane yagirizwa kuba yarihaye ububasha adahabwa n'amategeko arekurira abadandaza kugura ikawa itonoye bita cafe washed. Uko abasanzwe bakorera mu gisata cy'ikawa babibwijwe rya Amerika, ubwo ruhusha rusanzwe rutangwa n'ikigo cy'igihugu Arifike kigenzura igisata cy'ikawa mu Burundi. Kuva mu kwezi kwa kabiri himirije gusarura ikawa zihiriye ku biti, abategetsi bace batangura kugabisha abanyagihugu n'abadandaza bakora urudandazwa rwa magendu ku ikawa. Intara z'uburaruko cyane cyane Kayanza na Ngozi ziri mu zatunzwe urutoke cyane n'abategetsi. Umushikiranganji wo mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe intwaro ibere ya Serge Ndayiragije yari mu Kayanza mu mpera z'ukwezi kwa kabiri.
Mega yo hamibe ifode general na police general mu tatane igituba naje muri ku kwezi dakize ikwera ikawa ubundi bitu hajya aba sahuzi bobo ubu baranyagaraga ahanje gusa muzibiza ikawa nade ni kilo kimwe gisho kabere mwa huko ndabwije ukuri muri ko mwiyaka ubwigenge ikawa jitse yatebare tanke izokorota mashaza andikako wana imigambi yose izova mu buryo igihugu kizwa gifite iyo kabana ikari ya mbere yinjiza mare gaci ay mare gaci rage tumata uzo duhenda kuri yo tuzomeya ko yinjiye tuzobaza ho pepe bora byageze.
Inyuma yaho umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yarakoranije abadandaza bose bo mu ntara z'uburaruko hari ku igenekerezo ya gatatu z'ukwezi kwa kane muri komine ya Marangara. Muri iyo nama ikibazo cy'ikawa n'ubutare bushoka mu kinyigiro cyaragarutse. mu nama nkizo hari abakwikeka bamwe mu bajejwe intwaro n'umutekano ko bagira uruhara mu rudandazwa rw'amagendo rw'ikawa kiretse abanyagihugu basanzwe bari bamaze gufatwa mu ntara za Kayanza na Ngozi ndetse bagacirwa imanza z'ikibiriraho nta mutware yari bwafatwe. Romano Dagabwa musitani wa komine Busiga abaye wa mbere mu ntara z'uburaruko Ingozi twahasanze umuyobozi mukuru w'ikigo kigenzura igisata cy'ikawa mu Burundi Jean Dosier Mutabazi umuyobozi wa Rifike yarahejeje kubonana n'abegwa n'igisata cy'ikawa muri ako karere. Ijwi rya Amerika ryamusabye kugira ishavuze kwinyuruzwa ry'ikawa ririko riravugwa mu ntara z'uburaruko. Jean Dosier Mutabazi yatanze isango ryo kuri ubu wa kabiri ko ariho ashobora kugira ishavuze ku bunyonyezi bw'ikawa. Kwifatwa rya musitantiri wa komine Busiga ntitwashoboye kuronka buramatari w'intara ya Ngozi Albert Nduwimana kugira gico abivuze ko uwo mutware yarafatiriwe n'inama yarikagirisha ba musitantiri basigaye Ingozi mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
gire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushika isayindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Abagendesha amapikipiki yunguruza abantu mu ntara cy'Itoke barahagaritse akazi ejo ku munsi wa mbere banyiwe n'ubutegetsi bw'intara kuduza ibiciro byo kwinguruza. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Zikobanyanka.
Bamwe mu banyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara cy'Ibitoke biyunguruza bakoresheje amatagisi taxi voiture mu Gifaransa bazindutse kuri uno wa mbere batabona ingene biyunguruza. Uno muforoma yari yarayizamu kuri bimwe mu bitaro byo ku mugwa mukuru w'intara cy'Ibitoke Ijwi rya Amerika ryamusanze amazi isaha yabuze ikimwunguruza.
Yego twabuze ingene tugenda jewe nshitse ngaha nsanga na taxi nimwe hari yibonetse barayibuza gukora mugabo yahavuye igenda ngo kubera ngo bashaka ngo bapakire ngo igihumbi igihumbi umukiriya abari yariha hanyuma ngo guverineri nawe ngo yabankiye bace bagira greve we yashatse ngo bari hishe ₹55 umukiriya. Nk'ubu jewe nari mvuye ku kazi ndi umuforoma narinde kipeye nangiye mu karuhuko mugabo amasaha nategekanya gushikira muhira siyonza gushikira.
Intandaro y'iryo hagarikwa ry'akazi ku bagendesha amatagisi n'ingingo ya buramatari w'intara cy'Ibitoke afadikanije n'igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara. Iyo nayo niyo guca amande uwo wese adugije igiciro c'itike yo kuyunguruza. Uyu ni umwe mu bagendesha amatagisi Ijwi rya Amerika ryasanze yahagaritse akazi.
Twe impamvu twahagarikije ejo baraje baraduca amande ₹100,000 ngo bashanga tuzo turapakira kugera mu c'Ibitoke ngo dupakira amafaranga ₹500 n'ilitiro y'igitoro wari kwigura ₹500 ugapakira ₹500 aho twahisemo guhagarika imiduga kubera nta kazi twatwiko turakora.
Abo bashoferi b'amatagisi batemera gucibwa amande y'ibihumbi 100 vy'amarundi bavuga ko bariko barahohoterwa. Nkuno yunguruza abantu ku mugwa mukuru w'intara cy'Ibitoke atanga akarorero k'urugendo rumutwara iritiri imwe n'igice agahombo agira afatiye ku iritiro abo yaguze kuri magendo ku ₹500 cyangwa ₹600 vy'amarundi.
Honye kugira mu cy'Ibitoki dukoresha iritiro nino twa retour ukapakira ₹655 wumva ukorera ngahe twaje duhitamo guhagarika imiduga turabiheba.
Ikena ry'igitoro rishirwa mu majwi n'abo bunguruza abantu cyo kimwe n'ingenzi bavuga ko ari ryo ririko riratuma urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu rutagenda neza. Abakora ingendo mu ntara cy'Ibitoke basaba ku gitoro cyoboneka.
Twe dusaba ko by'ukuri nimba igitoro gihari kiboneke abakoresha amataxi canke se yindi miduga bakironke hanyuma bagene ibeyi ryo kwiyunguruza ngabo imodoka ziboneke ibikorwa bibandanye.
Ako ni nako kamo abagendesha amatagisi bavuga ko igitoro ca magendo bagura umurengera kivuye mu bihugu bibanye by'u Rwanda na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo arico kiriko kibatera ibibazo.
Twebwe tubasaba ko bo tuzana ico gitoro kizimbutse kiyo litiri 2,500 kuri sasho hama tugapakira kwa ₹500 bipfuza mugabo n'ubu tuma tubabwira igitoro nikiboneka kandi tubabwira igitoro twakibuze ntibavyemera tubabwira ati mbo none ko igitoro cabuze tukatwe turacirondera camagendo twakironka kituzimvye none gukina tutopakira igihumbi bagaca bavyanga umva rero twabonye ko nituri bugwane n'ubutegetsi twahisemo guhagarika kazi.
Sabunguruza abantu bakoresheje amatagisi bonyene bavuga ko ibura ry'igitoro ku mastation ririko ribabuza gukora. Abagendesha amabisi yunguruza abantu cyo kimwe n'abagendesha amakamyo atwara ibidandazwa mu ntara cy'Ibitoke bavuga ko ibintu bigumye uko biri gutwara abantu n'ibintu bigiye guhagarara burundu buramatari w'intara cibitoke yabwijwe cy'a Amerika kuri telefone ko ariko akurikiranira hafi ico kibazo avuga ko kitega benshi mu bunguruza abantu bakoresheje amatagisi ariko abahagaritse akazi kuri no wa mbere bavuga ko Joseph Iteriteka yabamenyesheje ko ategekanye inama yihuta kugira ico kibazo gitorerwa umuti itike kuri buri muntu muri izo modokari taxi voiture yari yadugijwe ko amafaranga 500 vyavana na karera giyemwo ubukene bw'igitoro ntibuvugwa mu ntara cibitoke yo nyene eka mbere n'umushikiranganje ajejwe ubutare n'agataka ko bimanira kiza aherutse gutomora ku gitoro cinjira mu gihugu ari gike bitumwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu ntara cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
uruhagarara
urahumiwe mbega mana yanje ibi bintu tuzobikura gatwe imbere
ukwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye tatwese
banirumveko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abo bahuka guhagararira neza
twaze biraturaba eh tureke ibintu byangare tubone jongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyo ukuri umusereko nanje nkaba umurengero mafu
niki kinamurikira ukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage n'abandi
abasirikare b'ingabo z'u Rwanda batanguye ibikorwa byo kuvura abarwayi bafite indwara zimaze igihe kirekire zidakira abo basirikare bari mu bikorwa basanzwemo buri mwaka bizwi ku izina rya Army Week bari hijya no hino ku mavuriro bagenda barondera abanyagihugu bafise indwara zikomeye ziba zaranse gukira canke barahawe igihe kirekire cyo kubonana n'abaganga n'inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi
Ku bitaro bya Masaka biri mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali hari abarwayi benshi bahagurukijwe no kwegera imuko kugeza ingabo z'igihugu ngo zibavune indwara bamaranye igihe kirekire muganga Wizeye Marcel umuyobozi w'ibitaro bya Masaka yabwira Dijwi rya Amerika ko kwakira abasirikare b'abaganga b'inzobere byabagabanyirije umubare w'abarwayi bakenera ubuvuzi bwabo rimwe na rimwe ntibabubone kubera ubwinshi bw'abarwayi
twebwe harimo nabo tudaharande kuko nyine tuba tutari bubavure nk'abo ngabo babakeneye abaganga b'inzobere ntabwo twe tubamarande bahubwo twebwe turabohereza ku bitaro biriho inzobere abandi bo bashobora kutugana tukajya tubavura bitewe n'abo dushoboye kuvura ku munsi kuko twebwe ntabwo tujya turenza abantu mu kigereranyo tujya uvura nk'abantu 200 ku munsi abo bantu bari kuzavurwa bitinze ndetse harimo nabo benshi nababwiye twohereza ku bitaro byisumbuyeho nawe iyo bageze bahura n'abandi benshi cyane ugasanga nyine nabo bagiye kumarandevu yakure cyane cyane nk'abo ngabo bavugwa amagufa byaradufashije cyane
abarwayi twasanze ku bitaro bya Masaka babwira Dijwi rya Amerika ko guhura n'abaganga b'abasirikare ari nk'ibonekerwa bagize nyuma y'igihe kitari gito babana n'uburwayi
nitwa Gatanazi Jean Damascene nari naravunitse akaguru igufwa ryaracitse akaguru kanjye barakabaze ubundi kumva rwose imisonga yatangiye gukira Sawo ndabikubwira ngo iki ni Imana yakoze ibitangaza kuko ngiye ndarinzi ko ntashobora no kubagwa hari cyangwa se wenda numve ko hari icyo nashobora gukorerwa ariko ndakubwiye ngo byaranshimishije nta mvune nagize nta rugendo nakoze rukomeye
twamukangarambe Maria
akakaboko kawe ndabona ariko wavuwe wari warwaye iki
ari karavunitse ni barakabaza
wari umaze kinga n'icyo ufite ubwo imvune
mu gihe cyo muri genocide twajyaga twiyandikisha mu midugudu bakadubwira ngo abantu nibaza kuvura bazatuvura tugategereza tugaheba abanaga nabwo ariko kubwo ubukene bavuga ngo baravurira handi kuri gikorwa na runaka simbashe kugira ubushobozi bwo kugerayo
kuva bakubaga hari nuko wenda kagipfuse hari cyo wumva cyahindutse muri wowe
cyahindutse nabo baraga mu mutima ntago bikindya urumva Imana itakoze ibitangaza se ninzapfa n'ubwo umugari kubungu ninjye ngira ikibazo ubwo bazajya bampahira ndebu numva hari ikibazo ubwo aho byabereye nangwa nje kwa muganga bansuzume bareba aho ikibazo kiri
igikorwa cyanashimishije cyane abarwaza bemeza ko kuba bavuwe n'abasirikare kandi bakabavurira ubuntu ndetse bakabikorera ku misozi yabo bibarinze guhora basiragira ku mavuriro ndetse banemeza ko abaganga b'inzobere bagira akarusho ko kuvura indwara zigakira vuba
ko nahise mvuze impundu bakemara kumukorera ibyo byose aho kubona yarabazwe na nubu nkaba ndi kumva kutubwira ko tugomba gutaha ibyo ni impundu zikomeye rwose ngomba gushimira n'umubyeyi Bikira Mariya wabohereje
ariko ntabwo waruza aho abasirikare baturuka
ntabwo nzi iyo baturuka twabimenyeje tuje kuwa gatatu tuzi ko aje gushirwaho igisima ariko byabaye ngombwa tuhagaze bati hari abagira neza barazi umunsi baratangira umunsi kandi bakamara iminsi itanu mama Simana yakoze ibitangaza tugahura nabo kuko nibo bahise bamwakira bwa mbere rwose igisebe ndi kubona kiri gutubanuka ku buryo turi butahane n'umubyeyi akaduherekeza kuko namwe abashimira kandi
umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Rene Ngendahimana yabwira Ijwi rya Amerika ko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bizwi nka miwike bizamara igihe kingana n'amezi abiri aho kuba icyumweru nk'uko byari bisanzwe uyu muvugizi avuga ko mu mezi abiri abasirikare baza akora ibikorwa binyuranye birimo kubaka amateme gukomeza gufasha abaturage gukura nkongwa idasanzwe yagiye mu mirima yabo ndetse no kuvura indwara ziba zarananiranye mu cyumweru bamaze batangiye ubuvuzi mu gihugu hose abaturage bagera ku 10,000 nibo bamaze kuvurwa kandi bakavurirwa ubuntu Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Ejo ku munsi wa mbere yarusha muri Tanzania niho hashinguranwa iteka abana b'abanyeshuri 32 abarimu babo babiri hamwe n'umushoferi umwe bose hamwe 35 bapfuye bahitanywe n'isanganya ry'imodoka barimwo mu mpera z'indwi iheze ku munsi wa gatandatu ibirori byo kubasezera ubwa nyuma byabereye kuri stade nkuru yarusha ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Cavel niyo nkuru ari yarusha muri Tanzania
Ninkuko igisagara cyose cyarusha cari mu marira induru namaganya abantu barenga 30,000 nibo bari ku kibuga gikuru c'umupira w'amaguru yarusha muri Tanzania bari baje gusezera ubwa nyuma ababo bagira kuri 35 bitavye imana abo n'abanyeshuri 32 bari hagati y'imyaka 12 na 14 biga mu mwaka w'indwi bagize impanuka mu mpera z'indwi iheze ku munsi wa gatandatu bari kumwe n'abarimu babo babiri n'umushoferi w'imodokari bakaba bace bitaba imana ubwo nyene bari bavuye ku ishuri ryabo bagiye gukora ikibazo ku yindi shure ariko bacetse nko ku birometero 50 nibageza amahigwe yo kuharenga
tuliwaamsha watoto wetu vizuri saa 11 asubuhi
tukawa twari iyo shure ati twari twabavyuye hakiri kare ari bazima bameze neza batwenga turabategura tubashira modokare zibiri ziva ku ishuri neza isaha 12 zo mu gatondo ariko amahego yo gushika iyo baja gukora ikibazo yabaye make bagwa mu nzira igihe amasanduku 35 arimwo abo bana n'abarimu babo hamwe n'umushoferi byashikanwa imbere y'isenze ry'abantu ku kibuga c'umupira w'amaguru abenshi bataye ubwenge igipolisi giharura hafi igihumbi bikubise hasi bagata ubwenge kubera babonye ababo bajyamye mu masanduku Ejo ku munsi wa Mungu hari umukenyezi yabuzemwo abana batatu nawe yitabye Imana kubera bimugoye kwakira umubabaro ababyeyi bigumije bakagira ico bavuze nta kindi kiri mu kanwa kabo atari gusaba Imana kwakira abana babo
kama mzazi niseme tu kwamba imeniuma sana
uyate nk'umubyeyi ndababaye cyane nta kindi no vuga atari gusaba Imana kugira ngo ibakire mu bwami bwayo mu ijuru uwo mugenzi we nabatiyo nzira nimbi cyane uwo mushoferi ashobora kuba yari atamenyereye neza atabashoferi n'ukuri babe bitonda mu gutwara imodoka kuko abantu amahishe abantu kuko ni habi icyagira cy'amiri cy'umukuru w'igihugu wa Tanzania umufasone Samia Suluhu yari yaje kwifatanya n'imiryango yabuze yahojeje iyo miryango avuga ko ari igihugu cyose kibuze Samia Suluhu yakariye abatwara imiduga yunguruza abantu
hakika pigo hili kubwa linatukumbusha na kutufunua macho
ati bibi byabaye byatwibukije ko tubwirizwa kuba maso muri byose cyane cyane mwebwe bashoferi mumenye ko mutwaye abantu bagishaka kubaho leta nace dakora kugira ngo ihashe abashoferi batwara imodoka banyoye inzoga canke ibindi byo vyabwenge kuko turazi ko biri mu bitera impanuka kenshi leta izokora uko icobogeye kugira ngo umutekano wo mwibarabara ucungegwe n'amategeko yubahirizwe kuko birababaje kwamatwumva amasanganya ahitana ubuzima bw'abantu twabuze twese ni igihugu cyose cifatanije namwe abavyeyi mwabuze iruhande yo gushingurana iteka abo bana basize ubuzima mu isanganya ry'imodoka leta yatanze amahera angana n'umuryoni umwe w'amashiringi ya Tanzania ku muryango wose wabuze yo kwifashisha no guhoza iyo miryango Pierre Clavin Yonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
kuri inkuru nyene kandi twamenyesha ko igihugu cha Kenya cari carungitse intumwa yagiserukiye umushikiranganji ajejwe indero n'inyigisho Fred Matiangi
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe n'amakuru ya video kuri telefone igendanwa
naya bona nte
biroroshye cyane Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'impuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika.
Amerika rigiye kwashikiriza vyumviro bitandukanye kubibazo bitari bike twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi vya leta zunze ubumwe za Amerika.
Mu itangazo bashikirije hamwe ku itariki 25 z'ukwezi kwa kane abaserukira umuryango w'ibihugu vy'Iburaya ambasade y'igihugu c'Ubudagi ambasade y'Ubufaransa ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubuswisi barerekanye makenga Kuvyerekeye abaharanira inyungu z'abanyagihugu baherutse guhagarikwa mu gihugu ca Chad batangaza ko batewe amakenga n'itabwa mu mvuto ry'abaharanira inyungu z'abanyagihugu batari bake ukutamenya ibyaha bagirizwa n'uburyo bapfunzwemo basubiye gutangaza ko bashigikiye iyubahirizwa ry'uburenganzira ngendegwa ko harimwo ubwigenge bwo gushikiza ivyumviro n'uburenganzira bwo kugira imyerekano ibintu ngendegwa ko muri demokrasi Batangaje ko baserukira inyungu z'abanyagihugu botegerezwa kugira uruhara rukomeye mu gukomeza demokrasi n'intwaro ifatiye ku mategeko. Mu itangazo abaserukira umuryango w'ibihugu vy'Iburaya, Ubudagi, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuswisi barishuye kandi kuri raporo ivuga ko mu ijoro ryo ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane imodoka zibiri zarimo abanyororo bari hagati ya 86 n'ijana baratewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bikomeye mu byatumye abanyorori 9 bahasiga ubuzima mu bapfuye harimwo abantu 7 bagize uruhara mu ishwa ry'umwishwa wa president Idriss Deby mu kwezi kwa mbere abateye igikumu kuri iryo tangazo bavuze ko igitero cyagizwe ku modoka zari zitwaye abanyororo n'igandagugwa ry'abanyororo mu gihe bari bajanywe mu kindi kibanza ari ikintu giteye impungenge bizeye ko ivyo bizoshigwa habona ababigizwemo uruhara bagashobora gushigwa imbere y'intahe leta zunze ubumwe za Amerika n'izindi mpande zateye ikumu ku itangazo ku vyerekeye igihugu ca Chad ivyasavye ico gihugu kubahiriza uburenganzira buri mwibwirizwa shingiro n'amasezerano mpuzamakungu ico gihugu cateye ku gikumu afasha mu nzira y'amahoro n'umutekano.
Yo yari jambo ry'intangamara ry'abashikiriza imigabo n'imigambi vya leta zunzo umwe za Amerika. Cyuti mwese mukundira radio ijwi ry'Amerika bigano twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Tuboneho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu ngabwe y'ivyuma hamwe na Fatuka Laraya yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkundikije amakuru nayo mwashikirije na Louise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.